Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongoye. Ibiganiro vy'ino mwanya bimwe bimwe mu vyo ngiye kubashikiriza.
Mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose bibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze kuri iki biganiro.
Uyu numwe manye politika b'abarundi avuga ico yiteze ku rugendo rw'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ibyo byose ndabimere mbanze ndabwire muri make ko abantu batari bake bataramenyekana igitigiri barashwe mu isoko bita Walmart muri leta ya Colorado mu burengerazuba bwa leta z'umwe za Amerika ku muhinga mu Wejo. Imwe mu mateleviziyo yo muri ako karere imaze gutangaza ko abagabo babiri baciye bapfa uwundi mukenyezi arakomereka, ariko nta yandi makuru arenzaho arashobora kumenyekana. Tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Abakora amatohoza batangaje kuno wa gatatu ko umudereva w'ikamyo yiraye mu bantu bari ku makinga no ku maguru New York kuwa kabiri yaramaze indwi zitari nke ategura ico gitero kandi yagikoze ku izina y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islam. Ivyo vyatangajwe n'icegera c'umukuru w'igipolisi ca New York yabwiye amenyeshamakuru ko Saifullah Saipov yakoze ubwo bwicanyi afise imyaka 29 y'amavuko, akaba ari umwimukira yamuka mu gihugu ca Uzbekistani yinjiye muri Amerika mu mwaka w'2010 adiko atomboye green card. Urwandiko rwatowe habereye igitero rwenekana ko yemeye gukurikiza amabwirizo ya leta ya Islam. Leta ya Islam ntiyitirira ico gitero co ku munsi wa kabiri naho biruko, ariko abantu 8 barakipfiriyemwo abandi 12 barakomereka. Mumbafuye batanu barabo mu gihugu cya Argentine bari baje New York guhimbaza imyaka 5 iheze barangije amashuri yisumbuye hamwe n'umubirigi umwe. Inubwira nda Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika kuno wa gatatu yatangaje ko ababajwe n'urutavana ko rw'ibitero vy'iterabwoba biriko biba ku isi muri kino gihe. Ivyo yabitangaje afatiye ku gitero nari mpejeje kubabwira cabaye kuwa kabiri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigahitana abantu 8. Papa yabwiye isinzi ry'abayoboke bari bakoraniye mu kibanza ca Saint Pierre Vatican mu masengesho ati: "Ndugure twa mugina, ndababaje n'ibitero biherutse muri Somalia, Afghanistan ni cabaye New York, ndugaye twa mugina." Papa yaciye asabira ababuze, abakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Radio y'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari we zitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahika z'inshuti bakunzi, bitegekanije ko ku muhinga muno wa kane mu gihugu cy'u Rwanda hari abarwanyi bagera kuri 20 bahora mu murwi w'abarwanyi ba FDLR batahuka ku bushake bwabo. Abarwanyi baza kwinjirana ku mupaka wa Rubavu wa n'urubibe n'igisagara ca Goma muri Kivu y'amajaruguru ya Congo. Abo 20 baje biyongera ku bandi bashika 150 baherutse gutahuka. Umenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana ari ku mupaka wa Rubavu gukurikirana iyo nkuru akaza kwibigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Amashengera arenga 30 yakoranye mu ntara ya Ngozi akoraniye ikibazo c'abana b'imfuvyi hamwe n'abantu aho nikora ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinza ariko arakurikirana iyo nkuru Jean Bosco amahoro ngahe Ngozi
Amahoro cyane Diane
Intumbero y'iyo nama iyo koraniro hamwe n'abayitunganije ni yahe
Ego iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa Love of Burundi intumbero akabari buko amashengero yose uko angana ayashoboka ashobora kugira agira ijwi rimwe akagira ubutumwa bumwe buzoshobora gushikirizwa ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'imfuvyi ubwo butumwa rero icyo bifuza gushika ko nuko uwo munsi mpuzamakungu wogera ibibazo by'abana b'imfuvyi n'abana bantu nikora byitaweho gusumba kimwe rero mu byo bashikirije ndetse bariko baratuma amashengero gukora nuko atamwana yoba akibarizwa mu ibarabara kandi atamwana yobarizwa mu bigo bimwe byakira abana ahubwo icyo bariko barifuza cyane akaba ari uko abana bose bantu nikora n'imfuvyi wo kwakirwa mu miryango akaba ariho barererwa bagaronkera imbere
harudunenge bari babonye kungene ico kibazo cariko kiratorerwa imuti ijya nino kugira ngo bace basaba ko hoba ijwi rimwe rivuye muri abo bari mu mashengero atandukanye ga Jean Bosco
Ego Diane twavuganye n'umwe mu basanzwe bari serukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko uyu yatumenyeje yuko ikibazo bamaze guhura umwaka uheze batanguye ubwo rugamba ari uko ahenshi babereka babatura ikibazo cy'ukuronka uburyo bwo gutunga abo bana mu miryango bakabona yuko imfashanyo zivuye ahandi ziguma zikenewe kuko mu miryango murabona hari ubukene hari gusanga imiryango ititunganije uku na kuriya bakabona yuko rero icyo kibazo ariko uno munsi kibabereye intambamyi kuko benshi bavuga bati kwakira abana n'abacu ntitubashoboye nk'uko byategerezwa bakabona gutora abandi rero bana baza biyongera ko mu miryango ko ari ikibazo
urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze urabandanya kurikirana iyo nkuru hama uhavutubwira ibyinshi makuru yacu yo hanyuma
namwe murakoze
Havugwa mu Burundi duce cyabandaniza mu ntara ya Gitega ivugwa mu bushomeri butagira izina mu rwaruka umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana nawe ariko arakurikirana iyo nkuru Fidel mwavuganye na rumwe muri urwo rwaruka rwakubwiye iki
Ego Diane nkuko mubivuze twavuganye n'urwaruka rutandukanye ahanini nuko twavuganye rukaba ruva mu makomini atandukanye ariko rero mu kurengera icyo kibazo cy'ubushomeri ko babonye ko guhanga amaso leta atakikivamo bapfuye bamwe muri urwo rwaruka bagira ishyirahamwe ryo kugira ngo barangene bo kwironsa akazi ubwabo bagashobora no kugatanga muri kazoza ariko bavuga ko bagifise ibibazo bitandukanye kugira abashike kwihangiro bihaye
rutume muri utwo tubazo bagushikije ni nk'utwahe
utubazo bashikirije ni uko bavuga ko bagiye baheza mu bisata bitandukanye by'amashuri yisumbuye bakarindira ko baronka akazi bakabura ndetse nk'abahejeje mu gisata c'amashuri yigisha ibyo kwigisha usanga ari benshi imyaka itanu iheze batarashobora kuronswa akazi aho baboneye rero uko leta ahubwo yacigira umugambi wo kwiragiza abigisha aho bakende bakoresha abigisha basanzwe bari ku kivi bakirinda guhakazi abigisha bashasha baciye babona yuko atabundi buryo bakwiye kwigwanaho bakamenya ingene bategura kazoza kabo batarinze kubera inze leta
abajeje intwaro ngaho mu ntara ya Gitega hari ico bemereye kugwaruka mwamwashoboye kuvugana
abajeje intwaro mu ntara ya Gitega ntiturashobora kuvugana ariko ico bavuga nuko bashima cyane ubwo rwaruka rushobora kwiyungunganya rukoresheje ibyo rwize rugashobora gutunganya imigambi mito mito bakavuga ko biteguye kurushigikira kuko atabuzi mu leta ishobora kuronka kuko urwaruka rumeze amashuri ari rwinshi naho ubuzi busanzwe ari bukeye
urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana ku iyo nkuru duciriye ku masonga hidonido twibaza yuko uza kuba wayironse mu makuru yacu yo hanyuma
murakoze Diane
I Bujumbura mu Burundi ijwi rya Amerika muyumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando ariko aragendera ico gihugu kuva ku munsi w'Imana bikaba bitegekanije ko Kafando azoca mu gihugu cy'u Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza
bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'11 urutonde rwiwe nubwo rutashizwe habona amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi Kavando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Remenya Mitwe umushikiranganji w'imigendane y'Uburundi n'andi makungu uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'Uburundi yosubira kugira imigendanire n'igisata cya ONU kigeje wataye akazi na muntu iyo migendanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016 umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku byerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana kuri inchuro na banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye rujya America Abdul Kasim atwaye pedezwa mibanga numwe muri bo
twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misa azo marangahangira ngo tujye kuzobonana ko turafise ibintu byinshi two mushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twebwe tubigize turi migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amatora mu 2022
bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira
nyakubahwa Mkapa bwa mbere yatangiza isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitiki kuba twarumise n'isango ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nyine turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva kuko amatora ariko aregereza turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko Perezida Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza aboja muri ibyo biganiro abari kuko ahanini ho ikibazo gihagaze bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 na 2079 izo rero kumbure tukumuntu akaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gutyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabiza ngo ni bande
mu kurindira inyishu mukuru wa ipegeze gamibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi yo kumvirwa
turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandi katatu nezereje uko yagiye afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha yo gikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ibyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye Mkapa kugira ngo kuko Mkapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha Mkapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri ugo ruhagarara abantu dukora ibindi kuko dushobora duhagaze ku iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biko birabandanya yego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibiheze n'imikirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero ntidushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro n'ibiganiro n'ibiganiro mu gihe tutabona icyo biko birazana akasho biko birazana tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira turakeneye yuko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cyawe ni New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza matati y'Abarundi William Benjamin Mkapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ku mukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eroje Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com baca barabahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tukiri mu Burundi bamwe mu basegereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'ico gihugu harimo abagenda no umuga bakira nabi ingingo nshasha yo mu gitabo mpana vyaha iheruka kwemezwa n'amashinga mateka y'u Burundi iyo nayo akaba ariyo kubahagarika no kubapfunga canke bagasubizwa imiryango yabo mu gihe basanzwe mu mabarabara atandukanye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Hanyuma haroni kiri cha kandi gishashe na chonye nechinji emo kijanye nibi inya vyugu sabiriza mwibarabara. Murabona yuko vyabaye vyinshi mu migwa mikuru myinshi.
Uwenu mshikiranganji Eme Laurentine Kanyana igihekuru iwambere erimo na mashinga mateka gusigurira mashinga mateka ingingo shasha zigiye gushirwa mu gitabo mpana vyaha muri izo harimwo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mu mabarabara yo ku migwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igitumiyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kijya n'icyaha mugabo kubera yuko kita bigisanzwe kiri mu mategeko mpana vyaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubu tugomba yuko kubera ko byabaye byinshi cyane gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda gishira mu yara umwe bazana na barabara abana bajya mu barabara turavyujya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekarijwe ariko citwe icaha turabe yuko ibyo bintu byokabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu mabarabara umushinga amateka Jean-Claude Kwizera asanga nk'ugufunga abo bantu cyotera gahombo igihugu
cyane ko ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu baca baza barajanwa aho bafungirwa leta nimbona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bafunzwe kuko uraje umuntu bari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa abatarara amazi n'ibindi byanze tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijyanye n'uburyo
abasegerereza mu mabarabara yo mu bisagara byo ku migwa mikuru y'intara bagwiriyemwo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ari yo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika basegerereza mu mabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura
twebwe abana mu ibarabara kuko dufise umuryango niba tutunze ndabayigira neza kera tufashe
ntitugishima cyane kubera abamugaye bari bakomeye harabamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ngorane zindi ngakwibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasta nshobora kuronka kandi nshobora kuronka n'icyo mfasisha umuryango mu bisanzwe ntacyewe ndamugaye mfise ukuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cyewe ntacyo mbona zino nshobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ivyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
cyizere yo ko leta muvyeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twobishima nakarengamu ibara natwe ntitubishima cyane nuko tuba tubuze cyo dukora dufashishe imiryango
ibyo dusaba ni nk'uko leta nyine yoraba ikadukura mu ibarabara kugira natwe turabe ukuntu twobaho kandi bavuga ngo batwirukane ata kintu baduhaye wumva twobaho gute dufise imiryango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nko mutahe woba utubereye sanse n'ubundi batwirukana uko nyene ngo baba ariko baratwica
naho rero abo basegerereza mu mabarabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no ku gihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayazi n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mukanya ni inkuru irikiranurwa ndwa kumbuga ngurukana bumenye.
Cha, bijya biye, biranurwa ndwa kwari, kandi bihu. Ngo ni bihu kandi na zikomeye.
Ndakubwiye kwa tarifu.
Nibyo,
nibyo.
Eka sibyo.
Ehe dupinge.
Ehe dupinge. Utangike.
Ehe mupinga mupinge. Umvise ijwi rya Amerika. Birabeshe ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero murabimenyereye ko iminsi yose nkano mangwa bari inkuru birikwira nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kubera abatari bake badusabye kubasubiramo inkuru twabashikirije ijanye n'ingingo zitari nke zafashwe n'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kandi izo ngingo zikaba zikirimo utubazo twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi twashimye kuyigaruka ko numenyesha makuru wacu Diane Ndonse.
amwe mu mashure igice cya mbere cy'ishure shingiro afise ibibazo by'amasomero yagendewe n'ijwi rya Amerika afise ibirasi bitaruzura ko ku ishure rya Gasenyi riri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura byahagarikiwe hagati bitaruzura ikibagiwe cyo nuko bakabindi 10 ishure rivuga ko rikeneye umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gasenyi Amosi ndacyayisaba avuga ko ibyo bikogwa byahagaze kubwitegeko ry'umushikiranganje w'indero gihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi
abavyeyi mu bisanzwe ico gikogwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushikiranganje w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokegwa
kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi by'amashure bavuga ko naho bitabavuna cyane ne batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganje uyu numwe mu ndongozi z'abavyeyi
abavyeyi baterera kwera babona ko ubwishyuga abana bafise aho hantu ibyasaba bakeneye tukaje mu nama n'ingingo dukumvikana tubishingiye ko twubaka tugakora ikigo cyo kubaka tugerurize ko naho tugakora ikindi ko tubona gikenewe kibangu kari intebe zikenewe nke uki twakoze twumvikanye muri make intero y'abavyeyi kugumamwo byari byiza ariko tegeko risohotse yaguye kurivugurutse tugeze kubyubahiriza
iri tegeko shikiranganje rivugwa ni itegeko inimero 610 agakwego 2003 cyasohotse itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa by'ishure
n'ukuri abantu bashobora ko batarasomye neza itegeko shikiranganje ngene rimeze itegeko rirabarekurira kubandanya baterera ukuri kwanye ariko igishasha nuko abajeje intwaro batiza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure bagace bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa nakare igikorwa cyo guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko si igikorwa cy'ubushikiranganje bw'indero ni igikorwa gituza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'icyo twocikora na twenye
Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe
muri iyi minsi iheze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza amafaranga no munsi bakaka amafaranga y'iki cyangwa kiri yabukira kakayandi mbere n'abavyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batangaye amafaranga mwe ntibabone n'icyakora basanga rero mu gihugu ntara yose irakora ibyishatse ishuri rigakora ibyo rishatse ugasanga abavyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga gose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ingene ibintu bigenda
iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko kubijyanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure babigeme ariko rero abagiye barasoma izi ngingo ku mbuga ngurukana bumenyi babona ko nyabuna ingufu nyinshi zikwiye gushigwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'2017 yagabanutse igice kirenga ugereranije na yari yakoze mu mwaka w'2016 dusome bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga nka Facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyu ndati ivyapfuye vyayogeye kera nta kundi umwana w'umukene ni wahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashure butere imbere ubwa mbere ni ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri ni ukuronsa ibikoresho bikwiye amashure mbega ninde yoshitse ihangiro atagitabo umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura kwica isubira inyuma ahubwo barayongereza nibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutsa abigisha uyu nawe ati ibyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'abavyeyi ku mashure n'umuvyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganje nibugwiza akazi babone uko batanga indero neza I Bujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika
mukanya turaza gusozera ikiganiro cacu ariko imbere ko duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'abarundi ziba mu kambi yo mu Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Apemba uri muri sector ya Tanganyika territoire ni Fizi siri dogera abiyita abategetsi bakaza kubasaba ibiturire inkuru irambuye numenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
tumaze gukaraga ikintu kiri nyuma yo gukaraga umucango uheze duca dusafisha duce tubona izahabu
izi mpunzi z'abarundi zikora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Pemba ho muri sekiteri ya Tanganyika zitangaza yuko zihura n'imbogamizi nyinshi bikurikiranye n'amafaranga bicara basabwa na bamwe mu bayobozi b'abakongomani bakora mu nzego zitandukanye dore ko n'amategeko yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atemerera impunzi gucukura amabuye y'agaciro
abategetsi baraza bamaze kutubona bakatubaza ati mwe muko muri binoro tegome hanini mbere bakatubazanye mu ndimi zabo ati murashobora kumenya hano abategetse bahari huko bahagenga murose utwo dukeya natwe mudu hako dukeya nk'uko maturonse nimba turonse ubwo faranga buke tukabanusurira ko bakaduha bakadereza uburenganzira bw'indwi zindi cyangwa ukwezi aho tukavumiriya ukwezi kwahera bakongera bakagaruka tukabaga kino musi kwabuze twaronse duke nako tubona ko abana muri abo bya karasiyo aho bakanka bagasara ngo nokuvamo tukabana ariko tuko turavunikira ubusa
ya kumane batuhohotera cyane bose nyine batuhohotera je dashobora kukora naro nk'ibyombi 5 nagira munze bakafata undane gitamburisho naje do muri fije ifoma nahize muhira yari ku mujyango nabana hari abana ashaka kugwara mu gakajyana kwa muganga ariko ntayifise ngo zane 2025 cyangwa 5 nivyo bitano nabica sindabishikane hageye babinyakira mu nzira
si muri sekiteri ya Tanganyika impunzi z'abarundi zicukura amabuye ya zahabu ahubwo kubera ko aka karere ka Fizi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ari nako inkambi yo mu Rusenda iherereyemo usanga ari impunzi z'abarundi zisohoka inkambi zikajya gucukura amabuye ya zahabu imisisi mu birometero bigera ku 150 n'inkambi yo mu Rusenda nubwo bigoriza impunzi kugera imisisi bitewe n'amabariyeri atandukanye zigenda zinyuraho
ibariyeri y'ibaraka baramhagarikije bamhagarikije bambwira bati we ugiye imisisi gukora iki kandi urumenafije nababwira bati kubera twebwe abantu baba papa tufise imiryango itandukanye ari byo dupokezwa n'ibyo tutaronga ariko kandi twamenye gukora ntwa umutoreza amaboko ngo duhe uburenganzira tukagenda turaturekura turagenda natanze 2000 ndengano umugenzi twari kumwe nawe nyene yatanze nkayo kande baradusopa baraba ko tabigwanisha dufise basanga turabera turabandanye tugeze ifizi mongera batuhagarika batubwira bati none mwebwe muvuye mu nkambi mupokezwe ibikwiye mugiye gukora iki turababwira bati ubuzima bwo mu nkambi namwe nima mutarahunga nta buzima ijyango yo bayahungiye Burundi cyangwa mu bindi bihugu bababwire ingene umuntu yica ariko ararima yamenyeye no kurima cyane no kurira ibindi bikorwa bamaze kubona agakarata ka SNL ku burenganzira bieto sportile SNL duha nokuri naho nyene twararishe amafaranga badusavye umuntu wese atanze 35 bo batsa baratubwira bati nimubandanye ariko mugarutse mudoca muri inzira nyene muzeze muzana ibihumbi 10 kero zobahurundi rusha mu nyuma bwo kugaruka
ntabwo ushobora kubaho ngo widagadure widegembye kuko naho ufise SPGL no kuvuga ngo gishika DGM ikibanze kayikwaka yikwatse rero icikubikira igacikwere ku rundi rupapuro yikoreye uri gukura ibihumbi 50 ubwo rupapuro nago bakubwira ati nubwo mu mezi 3 amezi 3 aheze uzosubira ujane ibindi bihumbi 50 by'amakongomani baguha urundi uko amezi 3 agiye ahera n'igihuzo kenera gutaha usaba sepegere yawe naho utanga amahera amafaranga ariho ibikorwa byose birahari ariko uca mu bantu nk'uko umenga we nturumuntu mengura gakoko wama wikeka ko wari we wese ariko akwiyumvira ashobora no kukwaka n'icuronse nta mwisanzuro na muto
izi mpunzi z'abarundi zikaba zitangaza yuko ziramutse zibonye uruhusha ruzemerera gucukura amabuye yazahabu ku mugaragaro kimwe n'abandi baturage b'abakongomani umusaruro bavana muri aka kazi wakwiyongera ndore ko bahungiye muri inkambi yo mu Rusenda bari basanganywe ubumenyi bwo gucukura zahabu
tubonye uburenganzira bwo kuzerera tugatembera ikintu caba kiza kurusha ibisikindi nuko tubona umushahara ngaha ari muke cyane bibonekana ko twipfuza kugera kure ahantu twumva tubwirwa ko hari ubuzima gusumba ngaha
akwendo nga duche du sozele likigani wanyi muna ratu no monsi nchuti bakunze mwatukumviliza mga kenuye diane na hazo marikume kuri mikro hino san kimingi na engineer Justin bali muhinga bugivzi uma uko tuliba tatu kuizina gyawa genziwa atrubo ose tuwashimile tukongele tuifulize kurani kwa mwanyi no muzanyo.